nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
turi ku munsi wa mbere ni igenekerezo rya 30 ruheshi umwaka w'2025 ndabaramukije inshuti namwe bakunzi ba radio nzamba agateka kawe musangwe ikaze murano makuru mu kirundi twabateguriye naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igipolisi kijejwe ibidukikije mu ntara ya Rumonge kiragirizwa kuburabuza no kwaka ibiturire abanyagihugu bakora akazi ko kubumba amatafari ni muri zone Kizuka ya komine n'intara ya Rumonge kuruno wa mbere ibikorwa bikaba byahungabanye wemeye gutanga igiturire akaba ariwe yarekurirwa gusubira gukora aho nyene mu ntara ya Rumonge umubabaro ni mwinshi mu babyeyi barereye ku mashure amwamwe yo muri komine Rumonge kubera abana babo bataruhirwe amanota arangiza umwaka w'ishuri imbo ngo nuko umugwi wabigisha babakutsa TV batatanze amanota kuko baheraniwe amafaranga yabo y'agaciro kabote abanyagihugu nabo muri komine Igihanga mu ntara ya Bubanza ni mu burengerazuba bw'u Burundi bariyamiriza ico bita akamwana mama mu kuronswa isukari ibonetse kuko abashirwa imbere arabo mu mugambwe CNDD-FDD bonyine amakuru twabateguriye saya gusa kwa ruguca ku mayange mu kanya nido nido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze murano makuru twabateguriye abapolisi bo mu gisata cy'ibidukikije mu ntara ya Rumonge baragirizwa n'abanyagihugu bakora akazi ko kubumba amatafari muri zone Kizuka yo muri iyo ntara nyene ko baburabuza bakabaka ibiturire mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abapolisi bakaba bahagaritse ibikorwa byo gufyatura amatafari by'abo banyagihugu wemeye gutanga igiturire akaba ariwe acabandanya akazi kiwe Julien Muzinga
nkuko bishikirizwa n'abo banyagihugu bo muri zone Kizuka mu ntara ya Rumonge abo bapolisi bo mu gisata cy'ibidukikije bazindutse baburabuza mu kubabuza kwikorera ibikorwa byabo byo gufyatura amatafari abo bapolisi ngo bitwaza ko batumwe n'ababarongoye abo banyagihugu bakaba bagize amakenga kuko abo bapolisi baciye babaka igiturire kingana n'amafaranga 60,000 kugira ngo babareke babandanye gukora
mu ntara ya Rumonge komine Rumonge zone Kizuka bazindutse hibonekeza abapolisi bamari angira nama abazindutse barafunganya umutekano mu kuburabuza abantu bariko barakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu gushakira amatafari abapolisi bavuga ko barondetse n'abakuru babo muri angira nama ariko icyadutera amakenga ni uko umuntu wa mwaka 2060 y'igiturire kugira ngo abandanye akora imirimo yiwe
abo banyagihugu basaba leta n'abajejwe intwaro ko buhagurukira iyo ngendo mbi y'abo bapolisi kuko bo bikorera barondera kazoza keza k'imiryango yabo
ndasaba leta n'abajeje umutekano n'abajeje intwaro ko ibyo bintu iyo bihagurukira kuko twebwe tuba twiteje imbere tuba dushaka kazoza k'imiryango yacu na kazoza katwe nyine kugira ngo tubeho neza
uruganda rwa radio inzamba agateka kawe rwagerageje kurondera kuri telefone uburongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge kugira ngo agire ico ashikirije ku myidogo yabo bafyatura amatafari ariko ntitwashoboye kumuronka
Jene Muzinga arakenuye muri iyo ntara nyene ya Rumonge mu gisata c'indero ababyeyi barereye ku mashuri amwamwe yo muri komine Rumonge baridoga bavuga ko abana babo bataronkejwe amanota arangiza umwaka w'ishuri amakuru ava muri komine ya Rumonge akavuga ko hari umugwi wabigisha babakuta TV batatanze amanota y'igice cya gatatu kuko baheraniwe amafaranga ababyeyi basaba komine gushira mu ngiro ibyo yiyemeje mu guhemba abo bigisha bakuta TV bakorera mu gisata cy'indero Jean-Baptiste Birera
Muntango ababyeyi bahora batozwa amafaranga ibihumbi cumi kuri buri munyeshuri kugira ngo asahirize mu guha agashiruka bute abo bitaga abakuta kivi. Amakuru ava muri komine Rumonge avuga ko ayo mafaranga yanyuruzwa ntashikire abo agenewe. Ku rundi ruhande, mustanteri wa komine Rumonge yamenyesheje ko kubera ubukene mu miryango ayo mafaranga ashobora gutuma bamwe mu banyeshuri baheba amashure kuko ababyeyi bayabuze. Gutyo komine ifata ingingo yo kuzohora iha agashiruka bute ugwaruka rwigisha rusahiriza mu gisata c'indero ariko rutarahabwa akazi. Iyo ngingo yafashwe mu ntango z'umwaka w'ishure. Iyo miyabaga y'abakuta kivi ivuga ko yagumije ayo manota kuko iheruka amezi atatu. Yemeza ko imaze umwaka yitanga kandi itagira umushahara, igasaba gutunganirizwa mu guhabwa ako gashiruka bute bemerewe na komine. Ababyeyi bo bavuga ko babajwe no kubona abana babo bataronka umwimbu bakoreye umwaka wose, bagasaba abajejwe gisata c'indero muri komine Rumonge kuvugana n'irongozi za komine mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo. Rwiheze harabaye inama y'abayobozi b'amashure akorera mu Rumonge. Intumbero yari iyo kuraba icokorwa. Abenshi bamenyeje ko bidashobora ko bavuga amanota mu gihe ayo bakuta kivi ataraboneka.
Jean Baptiste Bireha arakenuye tumira mate duce tubandanye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
Khadu Inzamba agateka kawe amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'ubutunzi. Ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza muri komine Gihanga y'intara ya Bubanza. Abanyagihugu babo bakavuga ko ahigize ngo iraboneka iboneka ari nke kandi gatangwa hisunzwe intonde z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Iyindi ikanyigizwa kugira ngo igurishwe kuri magendo ku biciro by'umurengera. Reka inkuru tuyibaze Pacific Nkeshimana.
Nkuko amakuru avuga ngaho muri komine Gihanga bivuga, nuko isukari ibandanya kuba umuzi w'ibuye. Amasoko ya radio Inzamba ayi Gihanga amenyesha ko niyigize ngo iraboneka iba ari nke cyane kandi igatangwa hisunzwe ko uri mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanyagihugu bakavuga ko n'ico kiro kimwe babaha ngo bashobore kugitondera iminsi igera kuri ibiri cyangwa itatu batarayironka. Nayo ngo igeze kuri magendo, ikiro gishobora kukugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi cumi na bibiri, ni mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari ibihumbi bitandatu gusa. Bagasaba abajejwe intwaro kwitwararika ico kibazo kugira ngo iyibonetse itangwe ku mugaragaro atankunzi. Mu ruganda rw'amakuru kwa radio Inzamba gateka kawe, ntiturashobora kuronka Leopold Ndayisaba umustanteri wa komine Gihanga kugira ngo agire icyo ashikirije kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu.
Patrick Nkeshimana arakenuye ingendo z'uruja n'uruza mu gihugu cya Tanzania ku mpunzi z'abakongomani ziba mu ikambi y'Igitara ni muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Zirateye umutima uhagaze ishyirahamwe ry'ugwaruka ryishinze kugwanya ikibi n'akarenganyo biciye mu bwitonzi. Iryo shyirahamwe rivuga ko ridatahura ingene izo mpunzi zigenza uko zishakiye, zikongera zikagirana imigenderanire idasanzwe n'abajejwe intwaro gushika naho zitemera amategeko y'abajejwe umutekano. Iryo shyirahamwe AGENA rigasaba abategetsi babijejwe gukurikiranira hafi izo mpunzi kugira ngo ntizize zikore ibara. Dutega amatwi Jean Nduwayo arongoye ishyirahamwe ry'ugwaruka AGENA.
Turate umutima uhagaze n'impunzi ziri mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda, aho ataco zigira umutwe, aho n'abapolisi zitabubaha, kandi muzi ko ku by'ukuri amategeko agenga impunzi atomoye impunzi zigira amategeko yaho ziba igihugu zibayemo keza kubahiriza na ntaryo imibereho y'ico gihugu zibivyangwa n'amategeko agenga iyo kambi baba barimo bateza kubahiriza ingingo ziba zafashwe n'ubutegetsi bwaho bari dusavye buramatari w'intara ya Makamba gusigurira barundi ivyo bintu vyizo mpunzi ivyo bintu vyabo bantu bagerera mu bandi bantu kandi sipati yabo idasa n'iy'abandi impunzi ntizirekurewe kujabuka kuja kurangura ibintu kuza kubidandaza ntibishoboka kirazira kaziririzwa amateka aratomoye n'impunzi zifise uko zibaho zirafise n'abazicunga zirafise ingene zisohoka n'ingene zinjira na nyabuja zitazwi iyo zituruka zivuga ko zifise amamuko ngaho mu Makamba mugabo ntibashobore kuvuga abo bamuka ko basekuru na basokuruza murumva yuko harimwo ubuswahili bwinshi harimwo ububeshi nuvuga rero yuko hariho umugambi bashobora kuba bariko kandi atari mwiza dusaba dushimitse yuko hamwe ntabarongoye intara ya Makamba ya kera batobuza izo mpunzi batokurikiza amategeko agenga impunzi nk'uko amasezerano y'i Geneva bivuga bizoja ku gatwe kayo bizokononekara vyose umuntu bazogirira nabi w'i Makamba bizoja ku gatwe kuyo arongoye intara hamwe n'abarongoye umutekano mu ntara yabo rero bategerezwa kuja gushinga ijisho kurindi ibikorwa vy'izo mpunzi nyene kuko ahantu hari 800,000 vy'abantu saho gupfa kureka nk'uko umenga n'ibintu bisanzwe
dusozerere amakuru twabateguriye mu gisata c'inkino aho nk'uko mubimenyeye iminsi ya mbere mu gisata c'inkino mu mugwi w'umupira w'amaguru football umugwi wa Aigle Noire niwo watahukanye mu mpera z'indwi igikombe citiriwe Petero Nkurunziza muri urwo rukino nyene ko gwavyo kwemeza ko umusezero w'ikibuga c'umupira w'amaguru Stade Ntwari bigeze kure muri karate naho urwo rukino ruramutswa ururongoye mushasha ivyaranze inkino reka tubaze Alessandrine Keza
mu mupira w'amaguru umugwi wa Aigle Noire ku munsi wa gatandatu i Makamba niwo watahukanye igikombe c'iganwa yitiriwe Petero Nkurunziza Aigle Noire ikaba yatsinze The Kong Vietel FC yo mu gihugu ca Vietnam ibitsindo bitatu ku busa Aigle Noire ikaba yacitahukana ibahasha ry'imiliyoni 50 z'amarundi ageretse kuri ico gikombe umugwi de Confiatel FC wahawe agashimwe k'imiliyoni 40 z'amarundi tukiri mu mupira w'amaguru mwomenya ko umusezero w'ikibuga c'umupira w'amaguru Stade Intwari camaze kwemererwa n'ishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kiringo kitarenze iminsi 15 gusa ishiramwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF nayo bizo bayemeje ko ico kibuga gikwije ibisabwa n'abategeko kugira ngo cakire inkino mpuzamakungu nk'uko byasabwe nayo mashiramwe uko ari abiri ivyo vyarabishikirijwe na Alexandre Muyenge arongoye ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi hari mu nama ya bose yabereye hariya i Makamba kuri uyu w'Imana kubyiwe ngo ivyo CAF yasavye ko bishigwaho byaramaze kuboneka hasigaye gusa ko bishigwa aho kuri stade ivyo navyo ngo ntibizorenza izo ndwi zibiri mu rukino rwa karate naho kuva kuri uyu w'Imana ishirahamwe ry'ugo rukino mu Burundi riramutswa Sylvain Nzikoruriho yahora arongoye umugwi wa Shide Karate wo mu ntara ya Rutana Sylvain Nzikoruriho akaba asubiriye Christophe Nkurunziza yahora arongoye iryo shirahamwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017 iyo ndongozi shasha ikaba yiyemeje gutunganya inyigisho zo guteza imbere indero y'abanyonotsi hamwe rero n'amahiganwa mu ntara shasha zose kwa rizitanu mu rukino rwo gusiganwa amazi na tasiyo nabo nyene baratunganije inama ya bose ku munsi wa gatandatu aho barabiye hamwe ibyaranguwe mu mwaka uheze bongera barabira hamwe ibyo bagiye kurangura muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ushyira umwaka w'ibihumbi 2026 ni no muri iyo ntumbero baciye bemeza abagize umugwi uzohagararira amatora abwirizwa kuba uyu mwaka nyene
Alexandrine Keza arakenuye ni nonga nyene zisubiye zisozerera amakuru mu kirundi twabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye bakoze bagenzanje bafashije kuyatorokanya no kuyarondera nkuko muyumvise ndabifurize kuranirwa mu byanyu n'umubanyu na gahwana.